mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane Nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mutumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga abarugwa abapfasoni, uno munsi twabatumiriye umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana ni Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal, ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi murundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Nkaba mfise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro le science, dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkaba mfise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emérite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi, kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere. Aho yavuka muri Korine ya Rusaga, muri komune ya Nsoro, ariyo ikongera cyaba muri province ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere yuko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni kigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni kigo catanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane. Cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe, kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga, cyane cyane twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose, kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gusanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha, mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Ndavuga yuko abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero tukimbira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka uburyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshuri cyangwa ibikoresho by'abigisha cyangwa novuga gute ibikoresho hari ahashobora kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyangwa kugura ibirato abana ngo bajye ku ishuri cyangwa icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe kandi byinshi ni byinshi umunyeshuri aba akeneye kuganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika iryansoro mwafashije ni komine yose cyangwa mwaravuze muti dushaka gufasha ishuri rimwe gusa nk'uwabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa tangwe mu 2012 oya iyo fondasiyo yahereye mu 2012
turacari kumega Chantal turumva agatelefone sinzi uko biriko biragenda muhinga bw'ivyuma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyuma agatelefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusuye twongere tumuhamagare ejo gya Amerika ari samene na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatoya mugabo
ubirasa yego mu Kirundi avuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibigera gusezerana na rimwe
yego
nako ndabaza nti kuva mugitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishuri rimwe muri komine yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe ishuri fondamentale ya Rusaga iri muri komune rya Nsoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshuri bari kuri iryo shuri mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanzwe bahari mugamukariza musahiriza mu gufasha abanyeshuri mubaronsa ibyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iryo shure école école fondamentale ya Rusaga école fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'2018 ni ishure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Ryansoro ryose byafashe umwanya mugabo abantu bo babavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yava yari yarashobora kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri ico tuja dukora nk'abigisha batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagikwe ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishuri basukumbuye n'imbuzu bambaye bigende zifise isuku ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo muri mu zindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Murakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije. Tutangure kuri Lambert. Lambert ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva?
Yego ndabumva.
Aho uherereye hama akabazo kawe canke intererano umugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira muri telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Hariho abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana? Uratwumva Lambert? Uri kuratwumva garambe?
Alo
Lambert uri kuri muhinga bw'ijima tumbasabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo ariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga byoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cyo muhinga bw'ijima tutazi cyo kiriko kirava ko ku matelefone ari kongera ngo mukanya viraza gukemuka. Nuko Chantal mwarimu atubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye biciye muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa icyongereza na physique biologie chimie hamwe n'indi mikuru navuga ngo mu cyongereza bayita computer science donc aho basa kwiga informatique cyane ICT n'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa ishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira inkingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'imbira Burundi kubera ego turashobora kuronka bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
ni urwo rubuga rwa interineti muzocisha ku ivyo vyigwa vyanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bafosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza nuko kuri iyo website twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo cigwa yahejeje umwaka iyo nronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo byigwa barabyize bo bishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ndango twimbire yuko umuntu yokoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngaha tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afise imashini akagira niyo internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'izi kuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakurihisha kumwaka barashobora kukurisha amahera adashika na ibihumbi 4 by'amadolari ibyo bihumbi 4 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo kukuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu wabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye nga ego iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye
gose ego cyane ino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Kaze
murakoze
yo herere ni
ngende bujumbura muri komine Ntahangwa karitse bikongo ya kabiri
akabazo cyangwa intererano
akabazo nariko ushaka kubaza madam Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro agize icyo wofasha kuri icyo cyiyumviro cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma orudinateri no gutanga iyo interineti
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbage Chantal ko yumvise akabazo ushaka kumubaza kuko numvumenga bitandukanye n'ivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri siko twayubatse ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dutanga amahera yo dukubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twari dufite bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta ukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba ishobora byacu gushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi kubona ko bikenewe.
Hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF icyijamo leta y'u Burundi. Hama hariya kandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokora nabiciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nka mashasha mu Burundi. Madame Chantal mwo kwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko haraha hari usanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha badizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ku murongo w'indi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabara mu kije kwizi ya Amerika.
Ahuherere hama kabazo kawe.
Jendi Bujumbura mu Burundi muri komine na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramutsa umusore kwa ari ku iri ya Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakubye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza niba nihenze nuko nabibone kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki, n'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka rw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite, habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi nduciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga, mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi ari mu mashuri y'i Burundi ducishije kuri iyo internet, washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences za informatique ico bita mu Cyongereza computer science, muri henshi muri henshi, mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini ntibimeze nka kujya leta ishobora kubaka amashu amabarabara ishobora kubaka amahopito n'ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda
hanyuma ga madame Chantal iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane
icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye
hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkangahe kuzorihisha niza marara gutangura
mu Burundi tuvuge ntiwovuga ngo abarundi n'abantu sinzi uburyo umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta cyangwa duciye ku navuga organisme international hariyo novuga hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kibamwo mu kuronsa ubumenyi twigisha abana turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko atafise uburyo bwinshi turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya abana bo za Shine n'abantu bafise uburyo bwinshi bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo arihiye umwana wo mu Burundi kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarabishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi
numva
ndabumva rero neza mwigisha nuko muzokugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa hazo ari ikintu muvuga ati aho herereye hose ushoboye kwiga turaguha ikadi ushaka
ego aba biri bana n'igihugu kumva igihugu hari igisanga batemera nk'abanyeshuri gushikira kubwe iyo website
ego twese na Ernest ku yindi murongo wa telefone Ernest ikadi
ego cyane
uherereye he
Sandi muri komine impanda
uri muri komine impanda turumva uri no ku muhanda kwibarabara
ni hafi ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbo
wamaze kuva ku ikaburimbo uriko hakoroduki
ngo jewe sanzwe ni sumamo muri sevenero ni ubuntu gusandi mu ikonje
nakabazo wari ufise none ubaza Chantal
nakabazo nabaza Chantal numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza navuga ko ari ubuntu yagiwe mu isanzwe none ko nimvira nti ukuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigisha hanze turabye n'ibintu ukuntu ibiro by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye niho yateye ati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari hino iwacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe
yego ugume ku murongo Ernest dusaba imbabazi Professeur Chantal gituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'u Burundi yaratwatse imirongo yacu ya FM advertise gihe hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ivyo twanditse muratwihangana ni bitubaze twaza turagaruka sinzi ko mu mucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundi kazi bashobore guca makanda waciyemo aho mushitse ko hashimishije hacho muri ko murakufasha marimo yavuze ivyo migambi yo kwigisha
ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interineti bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza
ni nishoboye na gato nyuma ko yego eneste wa tomokewe ah urakodugira umuntu mwiza comment byo arimo
yego namwe
yego ijo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umugisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cyo Bwongereza harimo kuzara barashora gucisha ubumenyi biciye kuri internet aho bizora mukabikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cyo Bwongereza cyane
twarasabye ama sanso ngaha tanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika badukurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana akabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko tubasaba ni uko urwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama urwo rupapuro diplome izo zari uvuga nk'uri kwarondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasentre abari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyane centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva izifite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yo ngaha ego Lambert aragarutse ku murongo wa telefone Lambert Ricard Lambert uri kuratwumva
muhanda ni cyari na bugari ariko ndi ngenyine
ahwerereye he
ndi Lusaka
muri Zambia akabazo kawe
nge nagira ngo mbabaze ni muwa mwarabashiye kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufasha iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko akenshi abariga ukabona umuntu afite iganze afite mahatazi ariko vrema ibyo yize ugasanga ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega baba bara bigaragaza ko imyigire iba yaragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi
urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
yego
professeur Chantal
yego icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore konka nuvuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafite uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences d'informatique cyangwa kwigisha icyongereza ntibukenye gusa ngaho muri afurika turabibona ko no mu bihugu byo mu ko muri aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigiraho kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu y'ibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanicyo bikora bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ibyo yize bimugirira akamaro ataravye naho yavyigiye tutenze turaba aho yavyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugirira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi kapahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu bitendere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire mugabo ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize tunovuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze
bimwe ari gukoresha ibyo wize ko murakoze.
Ha kuri uyu mugambi nyene wo gucura gucisha izo nyigisho kuri kubinga bwa none kuri internet umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cyo Burundi tugerageje kumenya ningene turaje ingene n'amashuri asanzwe akorerako nkuzogira amahingwa akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ibyo yiga akabangikanywa n'ibyo muri ko muri yiga canke ntibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimo mu gihe azafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Ikizo cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimo mugabo ugafata amasaha makenya ari nko kuwa gatandatu cyane kwa Mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngahe Buraya hariyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo uzokwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi rw'ururimi rw'abavuga mu kirundi fizike shimie na biologi ibyo nibyo bimusanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri ingasita ngaha bansabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya cyangwa zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashukira muri izo kaminuza z'i Buraya cyangwa zo muri Amerika.
Yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yindi murongo wa telefone. Arcade ikaze nawe.
Ego me nafinyo cyane kandi ndumvise abisiguye ndabyumvise mugaye ari kibazo je nari mfise
uherereye kwanze imbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
je ndi mu Burundi ari Bujumbura
tuga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari kayimanitete nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero ko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyangwa mu gifaransa honyine nicyo si nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ibyo byigwa avuga bazoza barafata cyane usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifitemo ubumenyi si byo ga Professeur Chantal.
Ego mu bisanzwe ibyo gusanga bikomeye cyane baba bashimikira ko n'icigwa c'ibiharuro icigwa c'igifaransa icigwa c'icongereza na n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimie biologi ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yishikira aho umwe ma kaminuza sinzi niko kabazo kanyuma na yizisi
ikiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nicyo kiza internet yazanye nuko nta udutiriwe icyo ushaka kwiga cyose uraciga kubera iyo internet ugatora icyo ushaka kwiga nta ukudutira iyo ufite iyo mashini na internet wiga icyo wifuza cyose ukagishikako.
Yego akadi nibaza kutomokewe. Akadi amaze no kugenda Dieudonne ariko we turi kumwe
Dieudonne
ikazi. Dieudonne ikazi.
Yego.
Uratwumva Dieudonne?
Yego de.
Dieudonne. Dieudonne tumva na wenyene murongo wa telefone utadiko. Professeur Chantal tu remere abakunzi b'ijugi Amerika ko mu kanya bahava babona video bakakubona uko mwabisiguye izo bintu muri mu biro byacu ngaho mu Bwongereza ariko kamwe muko mwabwiye umenyesha makuru wacu Venuste akoreye ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uduhurikemo ibihugu bikoresha rurimi rw'icyongereza kugira ngo mushobore gusigura njyo mugandi bwanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mutubwira gato ubwo ibyugo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza
ndagomba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba arimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo byo kwigisha ibyigwa baciye mu buhinga bwa none abo rero babonye umugore w'umunyafurika kazi ariko umwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba bakuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute umuhinga bakorana n'abo bantu bategura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubishyikiriza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu zende ndi muto si umuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi kugira muzoje muri iyo nama gusa gusigura iby'ubwo buhinga
ego ni kubera kubera mba muri Afurika bavuga ati byoba byiza ko n'umunyafurika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'abanyafurika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afurika bigushyigikira ni ibintu bigoye
gushikaho urizera ko amareta nyafurika azokuguruka kuri uyu mugambi akanabushiramwo uburyo kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya ni ikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabyizera kuko amareta arazi ikintu cyiza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishyikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushyigikwa abo batwara batashyigikiye ibintu ndanifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba yuko amareta agushyigikira
murakoze cyane rwose Professeur Chantal turetse na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude Kaze uherereye
nene Bujumbura
akabazo kawe
nagiye icyo cyimvira bwitanguye ryari yatangiye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo abe umukenyezi wa mbere ashobora kwigisha ibiheruro mu buryo bwa none
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
numugambi ariko ugitegurwa Claude
ego
gusarika kubwire ryari ya tangwe kuvyumvira
ego
urakoze kugira umuntu mwiza ego
ego ico cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi kucenda ku 2000 oya ndabeshe na cyumviriye guhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri ku 2018 niho natangiye kwimvira ico cyumviro kuko ico cyumviro cyari cyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje professeur Joseph Katihabwa donc professeur emérite yari kwaravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu mugabo yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'abarundi abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma bakazoza bashakoma byigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure ryarimo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo y'ugusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze akaba n'imyemenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika mbasi muri Afrika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi bintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera abise mugafata igice mukarihira umwana muri Afrika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi twubanze tukarindira nca numva ntababaye ndavuga nti ni kuri umwana wo muri Afrika aribagiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore
Sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora. Murakoze rwose professeur Tshafsi na Désiré. Désiré Ikadze. Uherereye he?
Bujumbura.
Akabazo.
Ndakagira amazi nshimire umupfasoni iyo ntambwe zidasanzwe iyo amaze gutera mu buzima. Hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira. Mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa byo ngo iyo poroje yiwe ayibwa n'ibyashimi kandi byo gukumva mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana inyere dukoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igitaro ibyo bitashi yanditse kera ngo gutaraga mu bisitemu ko iki gihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri magisitetare no kwandanya muri nagire rero mbaze rero mbega harabona ubwo bishaho gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino posi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byose ushobora kugorana nyine washobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu bwiza bwiza mbega hazoshikirwa abandi nyine usanga mu miryango y'iwabo basaba mbega bo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga ushobora gutuma gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushikire iyo ntambwe umugamba utegure neza ku buryo cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere aho kiva mu byiza byinshi gusoma ukore ibya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari cyanobyera nabyo ngo bitazongereje babyo yaza ko hageze ko ariko twoteze imbere gusoma tugasukira abamaze kubabona.
Urakoze Desire, naho agatelefone kawe katumvikana neza, icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professor Chantal yabyumvise. Professor
ego ndamwishura ego icyo kibazo abajije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hariyo abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasoko kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha. N'ibintu biri ku mutima wanjye, n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu cyiwe. Nuko jewe ni by'ukuri navutse mu Gisagara, nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi, sinavuga ko yari umwana yari afite uburyo bwinshi, mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere. Abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe, mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri iyo muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa none. Murakoze cyane. Turase inosa akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasozera. Inosa ndumva uriko uratwumva. Akabazo kawe usongora cyane.
Nicyo hari hano n'umwanya ndabona uriko uragera kwari kumushyira ingano yigisha mu buhinga tukamusaba nini mu Burundi none turatomboye kari Umurundi akaza nyine akateza imbere ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze natwe tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wanjye yigishiriza hanze kandi akagira neza natwe twashaka ko yoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere.
Urakoze cyane. Ko gusa nibutse ko ariho n'abandi bafasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye bigisha ibyo nino, tuzaza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook, turatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe, ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka tubasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jeanne avuze ngo Barundi turashoboye kabisa, turagushigikiye, Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi, abigeme, kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme, hama n'urwaruka muri rusangi nabo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashyigikira umurundikazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'Abarundi, nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'Abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi. Hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha, kuko
indero ubumenyi nibyo terambere by'ibihugu nibyo kibamo gisaba umwanya munini
murakoze cyane
ni ibintu bosimika ko
murakoze
cyane barongera uburyo bwo kubaka amabara
yego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'Ubwongereza ejo nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego yajeni na hazema likume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutagoma yigira nija majuna ya engineer balikume muhinga bwizi makino kigane mushwa kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu.com mukanya turabandanya na programu z'ijuru ya Amerika.